Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mbahaye ikaze muri iyi gahunda y'ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbunda zitemewe n'amategeko.
Ni umunsi amareta yose yava Kagera ku isi nzima yabwirizwa guturira no gusambura ibikwanisho biba byaregeranijwe mu banyagihugu.
Uyu ni Jean-Claude Sinzinkayo ayobora ishyirahamwe MIRPD. Ni mukanya rero mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere ya gahunda iwanyu mu ntara, nyirizina nagira ngo mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana banze atunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Leta ya Vatikano ejo ku munsi wa mbere yarakuyeho ubudahangarwa kuri ambasaderi wayo mu Bufaransa kugira ngo ubucamanza bw'Ubufaransa bumubaze ku byo yagirizwa ko yagize imyitwarire mibi ijyanye n'igitsina. Archbishop Luigi Ventura yagirizwa gukora ku bagabo mu buryo butabereye. Ubucamanza bw'Ubufaransa bwuguruye dosiye yiwe mu ntango z'uyu mwaka, ariko ntibwashoboye kumubaza ku bw'ubudahangarwa yahabwa nuko ari umudiplomate. Papa Francisco, umwungeri wa Ekleziya Katolika, yaremeye ko Leta ya Vatikano itazohengeshanya kurengutsa mu butungane abakozi bayo bigenza nabi mu myitwarire mibi, cyane cyane ku ijyanye n'igitsina. Ikiza cyakorera muri Yemen kirabandanya cy'inkumbi mu gihe uburyo bw'amafaranga bwo gufasha kuyirwanya bwabuze nk'uko bishikirizwa na ONU. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga 260,000 bakekwa kuba barafashwe na korera, hamwe n'75 bamaze gufa kugeza aho umwaka ugeze ubu. Haruhande y'icyo kiza cyakorera, abanyayemene bahanzwe n'ubukene, inzara, hamwe n'ibitero by'indege z'urunani mpuzamakungu rongowe na Arabia Saudite mu rugamba bariko bararwana n'abarobere bo mu bwoko bw'abahuti. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu wa Amnesty International ishyikiriza ko Leta ya Philippine hamwe n'igipolisi bakoresheje inguvu z'umurengera mu rugamba bo bise kurwanya ibiyayuramutwe bakabigira icyitwazo cyo kwica abantu ku bwinshi. Amnesty isaba ONU gutohoza kubishobora kwitwa ibyaha ku kiremwa muntu. Amnesty ivuga kandi ko intonde zikoreshwa muri urwo ruhigi rw'abakekwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe zikorwa mu buryo hahirwa abo ataco bazira, kandi igipolisi kigakoresha n'inguvu z'umurengera. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyaremeye ko Irani yarengeje urugero rw'ubumara bwa iraniyumu rwumvikanywe ko mu masezerano yo mu mwaka w'2015. Icyo kigo cyashikirije ko abagenduzi bacu batohoje ku munsi wa mbere ko Irani yarengeje urugero rw'ibice 3 n'ibice 67%. Irani yari yarashikirije ko ishobora kongereza ubumara ku bice 20% nk'imwe mu ntambuko zigana ku kuvavanura n'amasezerano yiyemeje. Perezida Donald Trump yakuye Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano mu mwaka uheze, aca afatira ibihano igihugu cya Irani. Umuryango umwe bwa Buraya nawo washikirije ko uhangayikishijwe cyane n'iyo nyifato y'igihugu cya Irani. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab umaze kugandagura abantu 18 kuva ku wa gatatu. Ibitigiri biri ku rugero runini kuri uyo muhari usugerejwe n'ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Al-Shabaab yishe abantu 4 mu bumanuko bw'igisagara Jamame ku munsi w'Imana. Inyuma yaho umucamanza muri sentare ya Al-Shabaab abegetse ko ivyaha abo hamwe n'abandi bishwe bahejeje gucirwa imanza na sentare za Al-Shabaab nk'uko bishikirizwa mu binyamakuru by'uwo muhari. Sentare za Al-Shabaab ntizemera abashingwa manza baserukira abo yagiriza ivyaha uwo muhari nta mpamvu utanga z'ubwo bwicanyi, ariko mu myaka ibiri n'igice uyimaze uterwa ibitero by'indege za Leta Zunze za Amerika. Mu bundi bwicanyi abantu bashika indwi barishwe, abandi 22 barakomereka imogadisho ryo ku munsi wa mbere mu bitero bibiri bitandukanye nk'uko ababibonye babishikirije.
Arizi rakoze nshuti zacu, mbibutse kwiyumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda, FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi guhera saa 10 kugera saa 2 y'ijoro. Muradukurikira kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri internet radio yacu voa.com. None iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Buri mwaka ku itariki nk'iyi ya 9 y'ukwezi kwa 7 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe gutwika imbunda ntoya rubanda baba batunze ku buryo butemewe n'amategeko no kurwanya amabi aturuka kuri bene izi ntwaro. Journée internationale de la destruction des armes légères. Ishyirahamwe rirwanya amabi aturuka ku birwanisho bitoya mu karere k'ibiyaga bigari MIRPD rirahamagarira leta z'ako karere gukura mu banyagihugu ibirwanisho bikibarimo ari byinshi, umwihariko n'u Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe gusambura ibigwanisho bito bito biba byakuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uburenganzira watanguye guhimbazwa mu mwaka w'2021. Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko ibiharuro by'ababikurikirane hagufi byerekana ko n'imiburiburi abantu 10 batunze ikigwanisho kimwe. Yemeza ko kuva uwo munsi ushizweho ku mwaka hasamburwa ibigwanisho 108,000 ariko ako kanya gakwiragizwa ibindi bitagira urugero. Nubu ONU yerekana ko ivyo bigwanisho bikiri byinshi mu banyagihugu bigatuma amabi yavyo aba menshi mu kibano. Rivuga ko uko umwaka utashe ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga 200,000, abarengabo bagacika ibimuga, abenshi muri bo n'abana n'abagore. Ishami rigwanya amabi akomoka kuri ivyo bigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mu Gifaransa, ribona ko ako karere kakimunzwe n'ivyo bigwanisho. Jean-Claude Senzinkayo atwara MIRPD atangura tubwira ico uwo munsi mpuzamakungu wari ukwiye gusigura mu karere.
N'umunsi amareta yose yava Kagera kw'isi nzima yabwirizwa guturira no gusambura ibirwanisho biba byaregeranijwe mu banyagihugu. Hayumvutse mu banyagihugu ni ukuvuga ivyafatanywe abasuma canke imigwi itwaje ibirwanisho canke ivyafatanywe abanyagihugu batunze batabifitiye impusha, hamwe rero n'ibirwanisho bitunzwe n'inzego z'umutekano biba vyarataye igihe bitagikora. Vyose bitegezwa guturirwa ibindi bigasamburwa kugira ngo ntibisubire muri sirikirasiyo, ntibisubire gukwiragira mu banyagihugu. MIRPD rero nkishira hamwe rikorera mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu bihugu bigize ihembe rya Afrika, tukaba tuvuga tuti irigenekerezo amareta nyabuna nashire mu ingufu ivyo bigwanisho bize vyame bisamburwa, nanone bashire n'ingufu mu kuvyegeranya kuko ntibazosambura cyangwa baturire ibitegeranijwe.
Ku Rwanda rw'u Burundi amashami yigenga abana ko kuva mu mwaka w'2015 intore kazadutse zerekanye ko ibigwanisho bicuzuye mu banyagihugu ndetse ko hari n'ababitunze babifitiye uruhusha nk'abasirikare n'abapolisi, ariko ko hari bamwe muri bo bikika mu kiza bakabikoresha nabi. Rimwe muri ayo mashirahamwe rikunze gushirahabona ivyegeranyo vyabicwa n'ivyo bigwanisho ni ligiteka. Anshire niko yagize atwara iryo shirahamwe ubu rikorera hanze y'igihugu.
Mu Burundi wacu rero umuntu yokwibaza ati none uwo mugigwa bagira ku kwisinzima mu Burundi haragira kugigwa kuvyegeranyo dufise ibigwanisho bisasika inganda tubisanga cyane cyane mu bigwanisho bifiswe n'igipolisi bigwanisho bifiswe n'abasirikare bigwanisho bifiswe n'imbonerakure aho rero umuntu yiyumviriye ahandi uwo mugi gusanga bariko baturira cyangwa basambura ibigwanisho bifiswe n'abantu batayifitiye uburenganzira abo nabona ko kenshi na kenshi usanga bari mu bahoze mu bagwana canke mu banyagihugu mbere bagiye barabironka biciye mu buryo butandukanye
abo bahamagarira leta guhana abo bataye umurongo bagakoresha ibigwanisho nabi hamwe no kuvyaka ababitunze batabifitiye uburenganzira
wari umunsi wo kwirimbura bakagira bati none abapolisi bataye umurongo abasirikare kibufatirwa ibihano gutyo kabi ntango yuko ibigwanisho bitunzwe n'inzego zijejwe gukingira umutekano ibigwanisho bigakora kugira bikingire umutekano igihugu bikingire umutekano abari mu gihugu abarundi n'abatari abarundi ubwa kabi nabwo izombonera kure zishize ibigwanisho ubutegetsi bwarakwiye naho nyine kwirimbura bugafata ingingo kugira buti ibigwanisho byirirwa birica abavukana bisambura igihugu wabikure babisambura bagire umugirwa baje ku murongo n'ibindi bihugu
urunani mi RPD rugwanye ivyo bigwanisho gogo rubona ko ibi bavyegeranijwe bishobora no guhingurwa bigashegwa mu bibanza vyiratiro n'ahandi
nuko hogwizwa ubuhinga bwo guhingura ivyo bigwanisho bakabihinguramwo ibikoresho bija mu bibanza vyiratiro ico twita rezo bujedare kugira ngo ingenzi canke ndetse n'abanyeshure iyo bariko barasozera ivyigwa vyabo baje mu bibanza vyiratiro bashobore kubigira ko ivyigwa abandi nabo ico gihugu kiba caregeranjwe mu ivyo birwanisho giheze kigarure amahera y'agaciro kuri izo ngenzi ziba zije kuraba ivyo ayo ma objedare aba yahinguwe muri ivyo birwanisho
ishami ry'ubumwe bwa Afrika rero kwa gutanga ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka nk'ukwezi kw'ikigongwe kubashaka gusubiza ibirwanisho bose ubumwe bwa Afrika busaba ibihugu byose ko umugwi canke abantu bazosubiza ibirwanisho ku bushake bwabo umutekano wabo wokingirwa kandi ntibakurikiranwe mu ntumbero yo kubashishikariza gusubiza ivyo birwanisho Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Umunsi mpuzamahanga rero wahariwe gutwika imbunda ntoya rubanda baba batunze ku buryo butemewe n'amategeko no kurwanya amabi aturuka kuri izi ntwaro. Mu Rwanda umugezi wa Bukeri mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Uburengerazuba wari warajujubije rubanda iyo imvura yagwaga amazi menshi yaturukaga ku musozi wa Muhungwe akangiza imyaka agasenya n'amazu nk'uko umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana bitubwira ndetse hari nubwo ayo mazi yatwaraga abantu bamwe bagapfa ikibazo cyakemutse umuyoboro w'uyu mugezi wa Bukeri waratunganijwe abaturage barabyishimiye Claude Ganza munyamagana
Zari bazo bidasanzwe cyane burano kuvuga ati amazi yaruzuraga yakuzura kaza gashanda muri amazu yose ngasanga amazu yari guhirima kuryo budasanzwe ngubu hano haruguru ya kiriziya hari hagatoya haguye amazi abiri na hepfo nahaguye ntabiri
ibi ni bwana Sekabanza Ferdinand utuye mu mudugudu wabikuka umwe mu midugudu mugezi wa Bukeri ucamo mu tugari twamahoko na Kamozo two mu murenge wa Kanama mbere yuko wiroha muri sebe yawinjiriye neza neza muri centre ya Mahoko we na bagenzi be baratubwira uko byabagendekeraga bataratangira kubaka umuyoboro munini utuma amazi abasha gutemba atinjiye mu ngo z'abaturage
amazi yadusanga mu nzu akadutwara imyaka akadutwarira matera hari n'abana babashaga kugwa mu mazi bitewe no n'imvura yabaga iguye nyinshi umugore wanjye ari kuza niho yaguyemo n'umwana ngira amahirwe umwana n'umugore basugashobora kubarohora mbese muri makeya ni byinshi ibukeri yadukoreye ivi yasenya amazu
wundi umugezi watanyira watarabashira cyangwa zarwoni twaraga amazu imbisi n'imyaka byose bikagenda ingaruka mbana nyinshi cyane ariko ubu ngubu hakuba bamaze gukora zino zarigore maze kubyishimira cyane
ariko nuko uvuga ati mpere yaho yarazaga harahanda ari giteraga mu mazu hari iruguru hirye none no bigezo ngaro handu haje gusiba nguru hasibye ngaramanuka gaza gutya gakomeza gaza gaje mu baturage no akayobora gahoraho ariko katigeze kabaho bitewe nayo mazina yaje ari menshi ubwo yishakira inzira Bura nkuvuga ati hari imirima y'ibirayi yatembaga bahinga ibijumba haruguru n'ibishyimbo gasanga byarenkewe n'azaje no mazu y'abantu gasanga n'imyenda yagiye n'abantu baragendaga nk'abana batoya cyane cyane bagapfa
hari bamwe mu baturage bigiriye inama yo kwimuka bahunguye umugezi kuko iteka imvura yagwaga ari nyinshi itaburaga gusiga imyuzure yabasangaga mu mazu.
Abantu barahungaga mbese bakaba no mu mazu bagashaka n'ahandi bajya no kurara. Barahunze.
Abinyi bari bafite gahunda yo kwimuka none bwo bwaye bihagaze kuko batakirimutse kuko babonye bukere bayikoze. Sindi kubona uyu nyine no fondasiyo buriya sindi yongeyeho ndabibatse ejo bite nuko abonye bari gube komisi ni bwo yokimutse. Ariko ubwo yabonye fondasiyo bamaze kubakira bukere bwo nuko yongeye gushiraho gipangu cyo yongeye gukizamura. Ndiko nako yagishenye. Yaya gishenye rongeye cyubatse bwo no
na nubu bamwe abari bakodesheje amazu hafi ya Bukeri baragiye bayavamo amabutike agafungwa ni mu rugo rwego hari n'abataye amazu yabo baragenda kugeza ubu ngubu.
Iyi mvura yaguye amazi menshi amanukana n'isuri bivuye ku musozi wa Muhungwe n'indi yunamiye mahoko niyo yangirizaga abaturage bo muri aka gace. Nubwo ibikorwa byo kubaka uyu muyoboro bitaragera ku musozo ariko abaturage batangiye kubona impinduka nk'uko babivuga.
Rwose ni igisubizo kabisa kuko ibyabaga ntibizongera kuba. Hano hari umuhanda ariko kugafereka kari gatoya kahoze kaje kari kwica buri gihe. Ibibuze shimisha bwa n'ukuvuga ati ngo tugiye guhinga imyaka yacu ize yera neza nta kibazo kiriho. Nubu ufite nabana nibaza no gutya. Ubone ku buryo mbese hari security ihagije gutya ibintu ngibyo.
Turishimye cyane abaturage babukeri bose barishimye kubera uyu mushinga waje ukadukiza aya mazi. Natekereza ko aya mazi atazongera kugira umuntu asenyera.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko uyu muyoboro ufite uburebure bwa kilometero hafi 5. Bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere avuga ko akarere kazakomeza kwagura imiyoboro kugira ngo amazi y'imvura yoye gukomeza kwangiriza abaturage no gusenya ibikorwa remezo, anabashishikariza kubigiramo uruhare bafata amazi aturuka ku bisenge by'inzu zabo.
Hari amazi aturuka kure bitewe n'uburyo umujyi wa Gisenyi uteye, hakabaho n'amazi aterwa n'ibibazo by'uko abaturage batayafata ku mazi yabo. Muri uyu mwaka twashyizemo gahunda yo gukangurira abaturage gufata amazi aturuka ku bisenge by'amazu yabo. Nta handi igisubizo cy'ayo mazi kigomba kuva ni mu baturage. Twavuze ko dushyiraho gahunda inzu ku nzu kugira ngo abantu nibura bafate ayo mazi baneyabyaze umusaruro, cyane cyane ko mu mazi meza dufite mazi. Ariko hari na gahunda tugomba gutangira umwaka utaha nayo yo gukora imiyoboro y'amazi drainage igera kuri 3 igomba kuzadufasha nanone gukemura ikibazo cy'amazi menshi agaragara hano mu mujyi wa Rubavu tukayahinzira.
Iyi miyoboro iteganyijwe kubakwa kandi izajyana na gahunda yo gukomeza gutera ibiti byaba ibyera imbuto ziribwa n'ibindi, kimwe no guca materiyasi asanzwe nayikora buhoro buhoro. Ibibazo by'amazi yangiriza abaturage binagaragara mu mirenge ya Gisenyi, Rubavu ndetse na Rugerero. Claude Ganza mu Nyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1569. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Noneho tujye mu Burundi. Leta ifite umugambi wo gushyira amategeko atuma urubyiruko rwirinda kunywa itabi n'ibisindisha. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashishijwe n'abanywanyi bayo, turagezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abashikirije ivyigwa ku bijanye n'amategeko mpanabyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashyirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu, basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe. Albert Mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze icigo.
Aya mategeko mpanabyaha cyane cyane mvatse ku yo mu 2009 ryasubimo rikaba rishasha mu mwaka w'2017, bagenda bavuga yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushinganji bw'amagara y'abantu. Iryo naryo uno munsi turi mu mwaka w'2019, iryo tegeko ry'ubushinganji rivuga ibyerekeye ibiyayuramutwe ibibujijwe n'ibiki ni iryo mu 1989. Urumva ni imyaka 30 imaze guhera igitego kuri dasubiwemo no kuvuga no munsi hari dusanga twita biyabira mutwe bikoreshwa ngaha mu Burundi mugabo itabujwe n'amategeko mugabo riko bironona amagara y'ukwaruka
muganga Tade Ndikumana arongoye umushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko biyabira mutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu warongoye umushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyayora mutwe bigisibije
hariho urumogi hariho ivyo twababwiye vyitwa heroine hariho n'izindi twabwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita boost ivyo rero turiko turabigwanya dufadikanije n'ubundi bushikiranganje bwa bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwa bushikiranganje bw'umutekano turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene gihugu
hari bindi bifise ubumara nk'iyayura mutwe umushikiranganje Ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi avuga ingene bigiye gukogwa
kugwanya kunywa kurenza urugero yaba inzoga canke yabitabi twarashizeho amategeko twarashizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi hari itegeko ryasinywe mu mwaka wa 2018 rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi abantu bari mu mazu bari mu modoka bari mu buzi kugira tubuze abantu kunywa itabi ahantu hagendera abantu benshi ivyo rero turiko turabikora iyo tegeko rizodufasha hari n'irindi tegeko ico twokwita protocol sur la vente illicite du tabac iyo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganje bariko bararitosora kugira ngo turabe ko ryosohoka iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye kugira abantu ntibanywe iryo tabi kugira barigabanye bazoriduze ibiciro bazoduze ibiciro hanyuma amaze kuduze ibiciro bagabanye n'ingene riboneka
iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza ugwaruka rukiri ruto nk'uko umushikiranganje w'amagara y'abantu abandanya bivuga
kugwego gw'inzoga naho nyine tuko turashiraho itegeko byo tuma tukingira abana bakiri bato les jeunes kugira ngo umujene ntaronke uruhusha rwo kugenda mu kabare cyane ntaronke uruhusha rwo kugenda mu butike ngo yakikinyogo kwagombye ngo bikunde iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe cyane cyane kuko abajene nibo batangura kunywa duke duke amahero uko ugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadrogue kuko basanga banyoye bakarenza urugero
Albert Mbonerane yatanze icigwa kubijanye no kurandurana n'imizi ako karanda k'ibyayura umutwe mu Burundi arafise ico asaba leta
Icyo tumwe twagira tuti hageze yuko leta yodufasha kugira ngo ishireho ihindure iryo tegeko isubiremo iryo tegeko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo ejo ari abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ariko aradandaza ibyo biyayura mutwe bitemewe agira ati nisunzira itegeko ibi ntivyemewe hama bakafata ibihano niho umuntu azashobora kugira ati urugamba turiko turagira ruriko ruratera imbere mugabo mu gihe iryo tegeko ry'ubushikiranganje bidahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu citwa booster kiriko kirica ugwaruka ugiye muri iryo tegeko ryo mu 1989 ico kintu nta kirimo ufashe umuntu atubyiruka urakora ashobora kubwira ati none wowe wisunze iki kugira uze kumfata nivyo twagomba ko byohinduka
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruho nyanganda sida busaba barundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayura mutwe bivura indwara abasaba gutumbera muganga naye kubijanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganje w'amagara y'abantu afadikanije n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ukurikije ijwi ry'America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
sakumi rero muri sanga ntibacike Kameruni icumbikiye impunzi ibihumbi 285 bavuye muri Repubulika ya Centrafrica bake cyane nibo bemeye gusubira iwabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka uri yawunde muri Kamerun turayigezweho na Venuste Nshimiyimana umunyamakuru wacu mu biro by'ijwi rya Amerika I Londres mu Bwongereza
Hashize imyaka ine Florence Yaoundé yapfushije umugabo we wiciye mu mujyi wa Mingala azize imirwano hagati y'ishyamba n'ingabo za Centrafrica Florence yahise ahungira muri Cameroon aho yasabye ubuhungiro
J'ai le diplôme mais je peux pas travailler quand je pars chercher le travail quelque part là personne ne peut me prendre
Aragira ati maze imyaka itatu nariyandikishije mu ishuri Yaoundé aho nigira kuba kontaburi gusa rero afite impungenge ko nasubira mu gihugu cye atazabona akazi keza Aravuga ko yahisemo kugurisha amazi yo mu macupa n'ibindi binyobwa bimara inyota ku banyeshuri ba Université ya Yaoundé ahari umutekano utuma yita ku bana be batatu yongeraho ko nabo bazi neza ko badashobora kwiga neza mu gihugu cyabo cyazahajwe n'intambara
Igihugu cya Centrafrica cyazahajwe n'intambara kuva mu mwaka wa 2013 igihe inyeshyamba zibumbiye mu mutwe wa Seleka zavanaga ku butegetsi perezida wariho icyo gihe François Bozizé ibyo bigatuma insoresore z'abakirisitu nazo zifata intwaro mu kwezi kwa kabiri ubutegetsi bwashoboye kumvikana n'imitwe 14 yitwaje intwaro maze babifashijwemo n'umuryango wabibumbye bashyira umukono ku masezerano y'amahoro mu muhango w'abereye Khartoum tumo byari biteguwe ko ituze rizagaruka maze rigatuma Bangi Yaoundé n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bumvikana kuri gahunda yo gutahukana impunzi gusa rero magingwa ya izigira ku 1600 nizo zemeye gutaha bose kimwe na Yaoundé bavuga ko mu turere tumwe na tumwe hari umutekano muke ku gihugu cyazahajwe n'intambara Viviane Bayikuwa ni ministre wa Centrafrica ushinzwe ibikorwa byo kugoboka abari mu kaga n'ubwiyunge avuga ko igihugu cye gikeneye ko abaturage bacyo batahuka kugira ngo bagifashe kwiyubaka
Ce qu'il faut retenir c'est que nos compatriotes vont rentrer ceux qui veulent rentrer
aravuga ko yongeye guhamagarira abanyagihugu gutaha ku bushake bwabo ababwira ko bazafatwa neza bagahabwa umutekano bubahirizwa amasezerano igihugu cyashyizeho umukono abemerera gutaha
uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri Centrafrica Boutikale yatangaje ko imirwano yagabanutse nyuma y'isinywa ry'amasezerano cyane cyane mu turere two mu burengerazuba no mu majyepfo y'uburengerazuba
one would not say Everything is perfect but
aragira ati ntawavuga ko ibintu byose ari shyashya ariko icyo ndabwira abashaka bose gutahuka nuko bazasubizwa mu byabo nta nkomyi gusa myinshi mu mitwe yitwaje intwaro yanze kwemera leta iyobowe na president Faustin Archange Touadéra kubera ko iyo leta irimo gusa abahagarariye imitwe itandatu kuri 14 yashinye amasezerano ababona ko ari amasezerano ntacyo azageraho bavuga ko ari nako byagendekeye ayabanjirije yari yashinywe mu myaka ya 2014 2015 na 2017 umuryango wabibumbye uvuga ko abanya Centrafrica barenga 600,000 bakiri impunzi mu bihugu byo mu karere mu gihe barenga 600,000 bavanywe mu byabo
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda iyo rero yari inkuru ya Edwin Kinzeka wiyawunde twagezwagaho na Venuste Nshimiyimana mwumvisemo kandi n'ijwi rya Sumita Kaboyi watije nyine ijwi rye mwisemura Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu nahangaha aya makuru ya gahunda iwanyu mu ntara ahumurije mbashimiye cyane ko mwateze amatwi mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mbibutsa nyine ko saa 10 cyakiganiro risanga nkuko musanzwe mukimenyereye buri munsi n'ikibacike mugira umunsi mwiza rero murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi